Nzohabonimana Philbert umurundi yaserukiye ishiramwe gitaho iterambere rimwe mu mashiramwe y'ugwaruka avuga ko abakiri bato badaciye ubwenge ngo banke gukoreshwa n'abanyepolitike inyuma y'intoreka basanga aribo bahagira ingorane nyinshi atanga karorero k'imyerekano yabaye mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yahitanye ugwaruka rutari ruke urundi rugafungwa
mu gihugu c'Uburundi ugiye kuraba ibikorwa vyinshi usanga ariko bakoreshwa biriko bikorwa n'ugwaruka nibo twabona keshi abariko barabakoresha bobo barabosha hama babafise uburyo bo babafise kumbure n'ibindi bintu hama iyo haba ingorane kanaka bobo barihungira canke imiryango yabo ikagenda ariko ugwo gwaruka nigo ruca rusigara ruragira ikibazo benshi barapfungwa
barishwe
ego turabibona birashoboka
na mugenzi we aturuka mu gihugu cha Kenya n'ubukikirimwe imigumuko kubera amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'ukwezi guheze ni kwa bibona yemeza ko ugwaruka arigo ruriko rurakoreshwa ku mpande zose kubera maronko
ile kitu ambayo nawafanya sana wengi ama watumike sana
kija kintu gituma twiruka inyuma y'abanyepolitike no gukunda amahera nta kindi hamwe no kubura icyo umuntu akora womenga nibo batubeshejeho kandi abanyepolitike baraza aho tugwaye nubiwacu abari mu mabarabara n'ugwaruka ako kantu rero batwemerera dukwiye kukanka
Adesa kwa ngusa ya mani kwa kukataa kile kitu kidogo ambayo wanapatiwa.
Uumigime nawe Rezerine Mashaka aturuka mu gihugu cha Afrika y'Epfo ati amugwaruka gwagira runani gw'intamenwa gwagwanya ubukene butuma abanyepolitike babakoresha.
Inclusivity and working together. It's more powerful.
Gukorera hamwe no kugira runani ni nguvu zidasanzwe. Abanyepolitike baraza bakagenda hakaza n'abandi ariko ugwaruka rubwirizwa kuba umushinge w'amahoro. Rugakora kuko abanyepolitike baduhendesha utuntu tutaja ntituze ngo ntora nzoguha ibi n'ibi ariko mu nyuma ntitubihabwe kandi ubushonje nta mahoro aharanira.
There's no peace when you're hungry.
Umwe mu gwaruka gwo muri Tanzania nawe ahamagarira ugwaruka basa nabanganya imyaka kudakengera kazi na kamwe mugiye gatanga inyungu.
Ukishakuwa na kazi mtu aweze akaja kukurubuni.
Uwo mwigeme yarahejeje kaminuza ari kumwe na bagenzi we bakora kazi ko gutoragura amacupa yakoreshejwe maze bakayasiga amarangi bakayacapa ko nibishusho bitandukanye hanyuma bakayagurisha nk'utuganuke. Yemeza ko akibitangura abantu bamutwenga kukarakazi kaboneka nk'agaciriritse ariko kubu gashobora kumuha inyungu y'ibihumbi mirongo itanu ku ndwi na yarenga ibihumbi mirongo itandatu y'amarundi. Na Nzobonimana Philbert na wene amaze kubona ibyo yize muri kaminuza y'u Burundi byerekeye kahise atakazi bimuhaye we na bagenzi we baciye batangura kuja hamwe badandaza ibirato nawe navuga ko bisa n'ibigayitse ariko ko bitunze imiryango myinshi.
Yadandaza ibirato mu gisagara cha Bujumbura kugira mbera karorero abo bandi bahejeje ama university kugira ndabereke ko turiko turakora kugira twirinde ugukoreshwa kubw'inyungu kanaka. Ego birabakenura cyane. Ikindi dukora turiko turagira utu association turafise uburyo turiko turakora na Econet baduha ingere tudandaza ama dukoresha ama EcoCash hamwe ubwo buryo turose tukagerageza kuza gufasha abanyeshure nkubu imurambye duheruka gutanga makaye na uniforme ku banyeshure 10 twatanguye ku banyeshure bakeye.
Izo nyigisho z'ugwaruka rurenga amajana icenda gwo mu bihugu 15 vya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo zatunganijwe n'ishami mpuzamakungu gita y'imico UNESCO. Intumbero no kugwaruka rutanga akazi aho kwama ruteza amaboko. Pierre Clavin yo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.